Turashimiye ko mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika bari Uganda mu karere ka Kisoro na mwebwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane nini nahazwe mu gihugu cy'u Rwanda abanyagihugu bo mu karere ka Rubavu badandariza muri Kongo bagiriza indongozi zo ku ruhande rw'u Rwanda kubambura ibiribwa bagura iyo bagarutse mu gihugu cyabo. Abo ni bamwe mu banyagihugu ba mu karere ka Rubavu kari mu burengerazuba bw'u Rwanda. Muri make mu yo turafitiye ku Burundi turagaruka ku munzi ziriko ziratahuka ziva mu gihugu cya Tanzania zisaba gushigikirwa biboneka nayo yagezweho hirya nino ku isi. Irani yemeye ko ari indege yahaye Uburusiya ico gihugu cakoresheje mu ntambara yo muri Ukraine. No makuru yose turarambura mu kanya isase mu hafi y'amaradiyo yanyu. Reka makuru yacu tubahere mu Burusiya aho abantu 15 bahitanywe n'umuriro wadutse mu nzu yo kunyweramwo icayi mu gisagara citwa Kosroma. Abategetsi b'ico gisagara kiri mu buraruko bw'umurwa mukuru Moscow batangaza ko uwo muriro wakomerekeje 5 hongera usenyura igisenge co hejuru cose c'inzu wadutsemwo. Abajeje gutabara bemeye ko batabaye 250 amatohoza y'ibanze yerekana ko uyo muriro wadutse inyuma yuko bamwe mu bariko bivunira umusase muri iyo nzu bashwanye. Kuyavugwa ku Rusiya kandi ku nshuro ya mbere Irani yemeye ko yarungitse tudege tw'indwano tutagira umudereva mu Burusiya. Umushikiranganje w'imigenderanire ya Irani n'ayandi makungu Hossein Amir Abdullahin yemeye ko igihugu ciwe catanze drone mu Burusiya asigura ko izarungitswe zose zarungitswe imbere intambara Burusiya bwatanguje muri Ukraine. Yabwiye amenyesha makuru Iteran ku murwa mukuru wa Irani ati twatanze drone nkeya amezi make imbere yuko intambara itangura. Ntigeze atomora yamara igitigiri nyaco yemanga ko Irani yahaye Uburusiya amakungu arimo ONU yaramaze iminsi yagiriza Irani ko drone yatanze mu Burusiya ziri muzagavye ibitero mu bibanza bitandukanye ndetse ziranabibomagura. Irani yo yari yakomeje kwamira kure ivyo vyagirije mu gusigura ko ataho ihengamiye mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya. Ukraine na bimwe mu bihugu vyo mu burengero vyo yamara vyemeza ko bifise ivyemezo sindamusiga birimwo ibisigarira vyizaguye vyaboneka neza ko zakorewe muri Irani. Amerika n'abasoma mbike bayo mu kanama ka ONU kajeje umutekano bari basavye umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres gukora amatohoza agamije kumenya niba hari ibitero Uburusiya bwagavye kwa civile bwifashishije drone za Iran. Ano makuru yose abagezweho hirya no ku isi mwejeje kumva n'ayandi mushobora kuyasanga kuri we zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahikaze umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarayakiriye wahuza rongo igihugu cha Kenya Uhuru Kenyatta mu biro iwe ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. President Evariste Ndayishimiye muri kino gihe asanzwe ari nawe aramutswa ubukuru bw'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC mu mpfunyapfunyo yakiriye Kenyatta nk'umuhuza mu matati ya Kongo. Inkuru twazumenyesha makuru wacu Eloge Wirikanez.
Mwana wakati ya Prezida Evariste Ndayishimiye mu cimbo cy'umukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC wahoze yarongoye igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta nk'umuhuza mu matati ya Kongo wamaze umwanya munini. Itangazo rusange basohoye rivuga ko barabiye hamwe inzira za politike na gisirikare zokoreshwa kugira hatorwe umuti w'indyane ziri mu buseruko bwa Kongo. Barangije umubonano Prezida Ndayishimiye yavuze ko imirwi myinshi imaze gushibirwanisho hasi muri Kongo agahara mu ruganda ari M23. Yatangaje ko mu biganiro bizosubira guhuza leta ya Kongo n'imihari y'inyeshyamba ku wa 16 ukwezi n'abakuru b'amoko muri Kongo bazotumirwa.
M23 lakini nayo tuna moyo kwamba
Harusi ni ntambara tayi twiteze ni M23 turizera ko itazoduhagarika ariko iratuzengereje mugabo ntiduhagarika mu nzira twafashe muri Afrika buseruko turaba amasezerano y'indi mirimo na leta ya Kongo mu gihe kibazo cya M23 kirabwa n'umugambi wa Rwanda ndahimbawe kubona imirimo myinshi yahagaritse intambara ikemera kuza mu biganiro bya Nairobi aho twegereye muri kivu y'ubumanuko twariboreje mayimayi yarahagaritse Gumino barahagaritse kurwana niyo mpamvu mu mishyikirano na Nairobi tubwirizwa gutumira bakuru b'amoko kubera imirwi myinshi yari ifite urwitwazo kwigwana mu rwego rwo kwigwana ko ikingira ubwoko bwayo aliko Fidelse bahiza ari kaminuza ku mpamyabushobozi ya PhD mu mategeko mpanavyaha kuri Liberty University muri Virginia akaba numwe mu bahinga bakurikirana ibibazo vya Congo asanga gukumira M23 mu biganiro vya Nairobi ariko sari komeye uko niko yavyiganije ujya Amerika kuri telefone
M23 ishirirwa byinshi na leta ya Congo ariko kandi igizwe n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyangwa se basa n'abanyarwanda ariko bakavukire muri Congo tekereza yuko leta ya Kongo yari kwiriye kumva abo baturage bayo ibindi vuga yuko bafashwa n'ibindi bihugu hanze nk'u Rwanda n'ibindi bihugu ibyo nibindi ariko nibanze yumve ibitekerezo by'abaturage babo naho kubafatira muri rusange bakabita amazina bakabita yuko ari abanyarwanda badakwiriye kuba muri Kongo ntabwo bizarangiza intambara nubwo babirukana uyu munsi kuko babirukanye muri 2013 bazongira bagaruke.
Perezida Kenyatta nawe yashimye ukuntu ibihugu bya EAC bimaze kumunika abasirikare ku butaka bwa Congo maze ahamagarira bitarabikora kuyifatira kwa karorero.
Tunashukuru pia ya kwamba serikali ya Kenya na serikali ya Uganda pia wanaweza kutoa wanajeshi wa kwenda kuungana pamoja na Burundi ndio tuweze kutuliza.
Turashima kandi kubona mareta ya Kenya, Uganda yarungitse ingabo cyo kimwe n'u Burundi kugira bazane ituze muri karya karere. Bene wacu bakongomani babwirwa kumenya ko intambara n'ibirwanisha atari wo muti. Umuti uva mu biganiro abantu bakicara n'abakumvikana maze bagatora umuti w'ingorane zabo. Kandi nshidikanya ko na bene wacu bo muri Congo bazobigera ko bafatiye akarorero ku byabaye mu Burundi bakagera ku mahoro n'iterambere aho kwama mu kiganiro n'amaraso n'ubwicanyi.
Na maendeleo badala ya kilio ya damu na mauaji.
Umubonano hacho wavuze ku nama y'abakuru b'isirikare vya EAC yumvikanywe ko n'abakuru b'ibihugu vy'akarere ku wa kabiri w'indwi hamwe n'inama idasanzwe y'abaprezida zokurikira injyane mu buseruko bwa Congo zikomeje gukomera aho ni yavuze ko ifite ubwoba ko zishobora gutandukira ibindi bihugu. Umuhari wa M23 wongeye gufata ibirwanisho mu mpera z'2021 umaze iminsi wigarurira uturere twinshi cyane cyane muri Kivu y'uburaruko ukaba wagiriza leta ya Congo kuba itubahirije amasezerano bagiranye gushira abagwanyi babo mu gisirikare cy'igihugu. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika turacabandanya muyagezeho mu karere k'ibiyaga bigari. Abarundi bariko barahunguka bava mu gihugu cha Tanzania basaba leta y'u Burundi kubashigikira biboneka mu kubaronsa amashure, uburaro n'imitahe basigura ko bariko bataha imbokoboko. Inkuru y'ijwi rya Amerika yateguye yifashije abakunzi bayo mu Burundi murayisomegwa n'umenyesha makuru wacu Kigali mu Rwanda Thierive Ndayishimiye.
Abenshi mu Barundi bahunguka bavuye mu gihugu cha Tanzania bashikira mu ikambi yahitwa Gitara hafi y'urubibe intara ya Makamba ihana n'ico gihugu. Imiryango myinshi ihunguka irimwe bahorora abanye shure. Kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika bishikiye Igitara, ababyeyi babo banyeshure bagasaba ko leta yobafasha bagashikira ku ntebe y'ishure. Hakizimana Egide w'imyaka 50 yari yarahunze mu mwaka 2015 avuye muri komine Nyanzarake y'intara ya Makamba ari muri abo.
Nkatwembe twarise abana biga mu mashure tuvuye hariya ino mu Burundi ivyigwa bibaza babirembeje. Rero ico nariko ndasaba nsabira n'abandi yuko nk'aba bana tuje tuzananye ko mudusabira abana bakazoshika biga bakaguma babandanya ko bahora biga kubera twaje tuzananye mabireti.
abo bahunguka hari kindi nyamukuru basaba hamwe bashitse mu ntara bahunze bavamwo kuko Egide Hakizimana abandanya bivuga
nkuko twebwe twarahunze duhunze twasize dufise amazu kandi sije jenye ndaze nabandi inzu zarabamaguritse rozimaze kubomoka nkubu ahatuzosha dushika tugirante dushikira hanze ntanze dufise rero twa dusabye yuko modufasha kudusanurira kugira ngo tube nkuko twari tubaye
abo barundi bari kubahunguka bitavya kamo ka leta bashima ko bavuye mu gatotezo bakoregwa n'abatanzania nibashima kuzoguma bateza amaboko bashitsi muhira babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko mu buhungiro bahigiye imyuga myinshi yo kwibeshaho umufasoni Harerimana Josiane yari yahunze mu mwaka 2016 avuye muri commune Busoni y'intara ya Kirundo
twarize guteka imikate turiga guteka mandazi turiga guteka ikeki turiga guteka icapati icyo twosaba nuko twosaba mu gihe turose umutaye cyangwa ishyira hamwe runaka kugira dufashanye uwo mwuga duteze imbere umuryango
umuyobozi mukuru ajejwe kwakira abahunguka mu bushikiranganje bujejwe intwaro yagati mu gihugu mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijwi rya Amerika haremeza ko abo barundi bahunguka bahura n'ingorane iyo bashitse iyo bahunze bava Nestor Bimenyimana avuga ko leta yikora kubayifasha kugira ngo abo bahunguka bashobore kubaho
ni byishyiro basaba rero byose leta y'u Burundi irabikora mugabo hariho rero nibiheza bigakogwa n'abadusanzwe dufashanya mu gushigikirana muri iki gikorwa cyo kwakira abarundi bahungutse kukubera ni wo mwitwara ariko nabone wabo rero turaheza tugashira ingufu hamwe yaba leta baba abadusanzwe dufashanya tugashira ingufu hamwe kugira ibyo umurundi ahungutse asaba biboneke
uwo muyobozi mukuru ajeje kwakira abahunguka mu Burundi avuga kandi kubitigira ibyo bamaze guhunguka kuva leta ibateye akamo muri 2017 bishimishije
tumaze kwakira abarundi bahungutse biciye mu buryo bwo gufashanya na se bangana 210,000 kuva mu mwaka 2017 gushika uyu munsi abo nabo twakiye biciye mu buryo bwo gufashanya na se ariko iruhande yabo hari abandi bihungura nabo baba 150,000 kandi abo bose baraha mu gihugu
uwo mutegetsi wo mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu akavuga ko abarundi basigaye mu buhungiro mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi bagira ku 130,000 Bimenyimana akabasaba nabo nyine ko bohunguka kugira ngo baze gufashanya na bene wabo kubaka igihugu cabibarutse
Tiahive ndayishimiye tugushimire kuri iyo nkuru uhejeje kudusomera ni nkuru ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi Mu gihugu cy'u Rwanda abanyagihugu bo mu karere ka Rubavu bakore ubucuruzi bwabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiriza ubuyobozi ku ruhande rw'u Rwanda kubambura ibiribwa bagura iyo batashe mu gihugu bavuye mu mirimo muri Kongo ihuriro ry'abikorera ivyabo mu Rwanda rirabihakana givuye inyuma inkuru tubaza umenyesha makuru wacu mushasha tuyishime Gloria
atanga ibisobanuro kuri icyo kibazo Niyonsaba Mabete Dieudonné uyobora urugaga rw'abikorera PSF mu karere ka Rubavu yavuze ko nta kibazo kiri mu kuba abanyarwanda bakorera ubucuruzi muri Congo bajya batahana ibyo kurya nk'isukari n'umuceri amavuta ndetse n'ibindi mu gihe bigaragara ko ingano yabyo atari yo gucuruza ahubwo ariyo gukoresha mu ngo zabo
ababikora yuzanye ibyo kurya nta kibazo ibyawe ahubwo hari abandi baza bagashyira hamwe bagafata nk'isukari cyangwa cyeri kuburyo baza bagashyira mu mifuka bakagurisha uzanye ibiro bibiri bagera nyuma bagateranya bagasubiza mu mufuka kadoda bakagurisha
ibavuga byamaganiwe kure na bamwe mu banyarwanda basanzwe bahahira ibiribwa byabo muri Congo bavuga ko iyo babigerageje ibicuruzwa byabo bihita bifatirwa ku mupaka wabo bityo bakaba bafite impungenge ku miryango yabo izicwa n'inzara Aba baturage basaba leta kuborohereza kwambutsa ibyo kurya muri Congo bemeza ko guhahira mu Rwanda aribyo bihenze
mugutazanye ibiro bitanu uzanye cyo kirobore kugatambu kugaja kugitekera abana n'umuntu bawagiye gusakira
gatifuza yuko igihe wenda umuntu yahashye wenda nka kugapate inusu cyangwa se amajere n'atatu cyangwa se ikiro umuntu wenda akagakirira abana n'amavuta wenda nk'ikiro cy'amavuta umuntu yagera mu Rwanda akayatekera abana
mu Rwanda amavera 2700 muri Kongo ni 500 n'abana bacu bazanagwara bwa kipaka
ijwi rya Amerika ryongeye kubaza Mabete niba bihita byoroha gutandukanya bari gukora icyaha cya magendu ndetse n'abahaha ibyo kurya nuko yadusubije
kubatandukanya abasanzwe bakorera aho ngaho biraborohera ko batandukanye
mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka nibwo byemejwe n'inama ya ministre kumpaka uhuza Goma na Gisenyi ufungurwa ku ruhande rw'u Rwanda ku ikubitiro wafunzwe ku bw'icyorezo cya COVID-19 mu mwaka wa 2020 hanyuma ibinyabiziga bitwara ibicuruzwa abari byo ribanza gukomorerwa kwambuka mu kwezi kwa munani mu kwezi kwa 12 k'uwo mwaka nibwo abacuruzi nabo bemerewe kujya muri Congo nyuma yaho mu kwezi kwa gatatu abantu muri rusange bahise nabo bemererwa kwambukiranya imipaka Kuri ubu hakomeje kuvugwa umutekano muke ku ruhande rwa Congo bitewe n'imirwano hagati y'ingabo za Congo n'umutwe wa M23. Umutekano ku mupaka warakajijwe aho ibyangombwa umuturage ukeneye kwambuka yasabwaga byiyongereye ndetse n'abasirikare batagaragara baba bagosoye umupaka. Tuyishime Gloria, ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda naho umupaka wa Bunagana hagati ya Uganda na Congo wugaye kuva aho abarwanyi ba M23 bawufatiye ubu hirigwa uruja n'uruza rw'abantu cane cane abanyekongo bamwe bataha bava mu nkambi zo muri Uganda abandi nabo baza mu gihugu gusuma ibindi kuri no nkuru n'umenyesha makuru wacu muri Uganda Ignatius Bahizi
uko nuko byirirwa bimeze muri imisa hibunagana minota mike ubona abantu baje ari benshi bikoreye ibintu biremereye bambuka baje muri Congo baturutse Uganda muri minota ukabona abandi binjira muri Uganda ari ntacyo bikoreye twamenye ko abinjira bava iwabo kuza guhaha bagasubira bikoreye abandi mu bikoreye imizigo akaba ari abahunguka ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe muri bo bamwe bahungukaga banezerewe
turukuje wacu
bamuvuye he
tuvuye nyakabande
nyakabande bimeze bite
nyakabande budashaka kuja mu nkamba ari kugaruka mu Congo none duhisemo kuba turukuze
yewe ubwo inkambi mwayitinye
oya to twayitinye ni uko twumvishije bamwe bari kugenda abandi bari kugaruka natwe ngo tureka tugaruke
Bamwe mubazaga guhaha batubwiye ku kibazo kiri iwabo muri Congo ubu ngubu.
Ngo ikibazo cy'inzara ntacabura kubera ko amasasu agiturika ntaga abantu bakoze neza mu mirimo yabo ngo bahinge. Nico kibazo bafite ariko buno bari guhinga nta kibazo.
None uvuye guhaga iki mu Buganda?
Ibirayi.
Ibirayi. Hakurya simwejeje iki muri Congo?
Ntabwo imyaka yera. Ibirayi ntabyo bishimbo ntibyari byera ni hari niho Nihabese ni ugusturu gusoroma ho mushogoro. Bise ni inzara. Tufite inzara abantu barahunze ntibahinga. Yo batwejeje mba nagiye guhaha mu Buganda.
Na kibazo kihari gusa ni ukureba ko abantu bafite inzara barashonje naho bo abantu baracyashashana kugira ngo barebe uko babaho tu ariko nta kigende kakiriyo pe. Bo twihanganye tukagumayo twarahinze imyaka ni mikuru.
Benshi mu twavuganye bavugaga ko bamaze igihe batumva urusaku rw'amasasu kandi ko bafite umutekano ariko ngo ntabwo bazi igihe uyu mutekano uzamara batari bongera guhunga.
Byerekeranye n'imitekano tumeze neza nta kibazo.
Hanyuma ko muri mu gice gikunzwe n'abamenyeshamba mu bana nabo mute?
Abasirikare ko mbona nta kibazo si nta musirikare wazanga kubyira ngo uvuje kunkorera umurimo cyangwa ngo ubashanye umuntu. Ta kibazo kirimo pe n'abasirikare nta nubwo tunababonagaho cyane bari mu kazi kabyo ngiyo ku muturage nta kibazo ari safe kuva bagera muri Bunagana nta kibazo kirimo
umutekano ni sawa kabisa turi kugenda nda kibazo twagiye tugenda dufite ibibazo ko nyuma tusanga ko nda kibazo umutekano ni gose
abasirikare bari mu bintu nta kibazo batwara ntabwo babagije nabe
nda kibazo kabisa nda umusirikare wa Vendura yaguhagarika ni uvuye za Bunagana umanuka nda kibazo
Haba ku ruhande rwa Uganda n'urwa Congo nta muntu ubuzwa kwinjira uwo ari we wese n'ibyo afite arinjira kandi agasohoka kandi nta n'ibyangombwa by'inzira bisabwa icyakora ku ruhande rwa Uganda abinjira bose bagomba gukaraba intoki n'amazi arimo umuti kandi bagapimwa umuriro mu rwego rwo kwirinda ibyorezo birimo Ebola na COVID-19 nk'uko abashinzwe iby'ubuzima bari bahari batubwiye. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ijwi rya Amerika, tubandanyirize kwa kino Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Baki yangu wazuri, karibu sana. Aku nengine taksi na kwa punktuele saa Combo Taxi. Karibu meseche nstali hapa vrema, hapa njoku kuko
yen
sana kwa hewa bora. Karibu sana vrema.
Urakoze chane shofe.
Karibu.
Yeah, urakoze shofe.
Madame, apana we kabisi.
Yeah, kuberi kika shofe.
Ivi, unawazo kwa nenda api angalima uchafi yoto uko nayo. Amplisi jangalie, utoto unakuya lala kwa kama kumugongo, kingine unakakokota saka mbuzi. Taksi yangu apana mama.
Shofe, urumva narimu mirima. Nzangumvi ni mwudira tangu ye kwa asana. Tucho tuvayo tukuiruka nukulifasha.
Bon, kama nataka ni kusaidie utalipa duble.
Ama hira yonye nefise na yapfundikie kugitengi na yandi
miye bila binyoni mungepasha rudia kwenu mnenda leta franga.
Ere kumukabu wanje tukwabura nye niwe ya rafisa mahera
mpengi bibazo
mfasha nukuli tukwagenzuru genduru nini inye none turarushe dufashe turabako tukwagira na hanu basi harumutekano uzobu kozi
hari kushofi kuchiwejira nga utawana kama warukuwa mbija iko ndebe lukuni mire njebjabo vijabji mjevrema.
Monsieur, mie niko nafanya business.
Mwiti?
Siko ONG wa kusaidia wakimbizi hapa, eh?
Yo.
Kwanza okay. Nisha kuambia na hakuna mwingine hata taksi teza babeyo.
Basi ndabishurira, sivyo?
Yo, urakagira imana mzee.
Urena kibazo humura madao. Zana babana binjire mu
modoka. Hapana siwezi angalia. Kichungu Kenya nacha kukichwa. Kiote kinala Masisi mpaka ihi. Uona taksi yangu inatosha kula vaje limbea franga ngapi?
Ya rwose baba bari shofe, sivyo?
Okay, sawa. Kile kichungu kyake yanakiacha pale. Tunaenda.
Yo, isafuri yanje hivi haragiga yemu ndayisiga niyo ngaburira mwabana. Ningene yanturiye kumutwe shofe nuko nayihitanye kuziko kugira ngo nzinda habana ibashonje mfasha shofe sinzi ryari tuzosubira kuronka ibyo tujya
na hapana 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 oh. Désolé madame
yo.
Bye
shofe mfasha shofe shofe
ariko shofe
oui monsieur.
Buri rwose aremutse gusekura mu byina abana bepe.
Monsieur Combo Taxi yangu iko pubeli akutamu kuchafu yote. Kuko bakiliya ba mingi apangalia.
Mbese kuri wowe ikingenzi mu buzima no kwinjiza amafaranga gusa.
Kisha.
Ariko umunsi umwe ushobora kugira gucya. Ushobora kwisanga mu bihe nk'ibyabo nk'uko nabo bameze nka kuriya. Ugakenera kugobokwa nawe.
Kya mana kwanza Miss Kwashi sera kujukipe na bakimbizi.
Ntabwo yashise.
Angalia ba kuti yote mu barabara.
Abantu bose uri kubona. Nabona abantu bavuye mu byabo ni nka wa mugore wasizire inyuma. Itonde nyamuneka. Itondari. Sema abantu birunze mu muhanda baranyango babagombe koko. Ndabo nari umuntu uryamye mu muhanda. Ntagarange kureba amabwire bave mu nzira.
Mesiye kuna kwa nini?
Uyu mubyeyi ngo bagiye kubona bona guye hasi.
Anakwa nini?
Ariko banza arinzara. Ngo kuvejo rwose nta kintu arashyira mu nda. Kani kuna abantu bagenze zoro byose.
Siangena nalala kule paka kila la mubarabara watu tuko wanapita.
Shofi, wari kia uko?
Bora, ni dadangu. Bora. Mungo, kuna kwa nini muna mfanya nini?
Mungu, zite. Harikundu miuko. Na anaka chupa kama zufite hara momotoka ngutumwe tureko ya zanza muka.
Mama, misi, sina ataka toni, ataka mai. Wanoku mtusaidie, aki na wose hata na chakula, nani matampatewa kukula. Kwa sana watu toki hivi kwa pi, eh? Alifika pae bora, alifika nini?
Hizi ni mwunzi wose na hachinu bifitir kwa.
Sata dadangu akufia pa tu hivi.
Eh?
Misi, niambini feni, ni wasana ni matanisaidie.
Mwanero uweisha huko guunga bidashobara kukujira ho, none bibaye kuwawe. Hirika nawe bya kuwahuga kunga shofe. Abantu baba bavuye mu byabo n'abantu babakina ubufasha cyane. Hari umuntu ntekereje ko ashobora kugufasha.
Nani? Niambi byote bitanemera bifa kweli.
Bintu by'ibishyimbo nta kintu bikubwiye.
Sasa kwa leta bitwa maragi. Maragi hapa binafani ni sasa saye hapa mtu uko mushida.
Wa mudamu w'ibishyimbo twatayireya.
Eh,
sina kumuje kumusigukananira. Eregize impunzi nabo nabantu nkatwe shofe.
uriya mudamu wa mutwaye gose ubu ntaba dufashije
hauna tabeza kubiniambia tena vraiment nisha sikia mesi nisha pata leso yangu nisaidi wasitumutia simu taksi twende tuangalie mama na watoto wake
cyari kiganiro combo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac
combo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Akaba nunga duce dusozera makuru twa twafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose mwitegurwa ryabo kuri mikoma ari kumenejeje Diane ni nahazo ibiganiro namakuru vyuno mugoro wavyegeranijwe na Nadia Taha ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubipfuriza kururanirwa mu vyo murimo vyose ahanje tuzaba turi kumwe ejo mu gitondo.
Record. Dr. Mash Production.
Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe, yelewe.
Vipindi vya furaha manu moja na upendo. Vipindi vya furaha manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje benshi muri sanga ya kose byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi
aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwanyu munara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwanyu munara
iwanyu munara. Sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika.
Sauti ya wanyonge.
Tusikilize sauti ya Amerika.
Sauti ya waraia.
Yelewe, yelewe.
Vipindi vya furaha manu moja na upendo. Vipindi vya furaha manu moja na upendo.
Dr. Mash Production.
By distance doesn't cure emotion.
Africa, shining like a blazing sun, out of the shadows.